Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Ndabaramukije ndabayikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Uruhongore kamagwa rusizi muri kino gihe ruguma rubangamirwa n'ibikorwa by'abantu mu biriko birahakorerwa cyane cyane habone ku burimyi, ariko ubuyobozi bujejwe amashamba buvuga ko ari umugambi wo gukingira urwo ruhongore hamwe n'uruhongore rwa Kibira. Bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cha Bujumbura ubabwirizwa kunywesha ibitoro barinze gukoresha ubuhinga bwa none buri mu matelefone bita igitoro pass, baridoga ko ubwo buhinga buriko buratera ingorane kuko ari aho buhagarara. Mu Kayanza tubabwira ibijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imbyaro, aho hari bamwe mu banyagihugu bamaze kubwijukira naho urugero rukiri ruto. Namakuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matiyo yabona Yesu ijwi muri ko murumva ni Kristaliza Rerimana mu kanya ido nido yano makuru.
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabayikaze muri ano makuru. Uruhongore kamagwa rusizi muri kino gihe ruguma rubangamirwa n'ibikorwa by'abantu mu biriko biraharangurirwa uko bitahora habone ku burimyi, ababikora ko amatohoza barura igice kimaze kwigarurirwa n'abantu ku ma hektare arenga 5000 kuyababa 11,000 agize iryo shamba. Ivyo rero biriko biratera impari hagati y'abajejwe gucungera iryo shamba n'abanyagihugu. Abo banyuma bavuga ko bahawe n'abatware bamwe, abandi nabo basigura ko ari amatongo yabo. Urwego rujeje intwaro muri ico gicugo ruhongore ruherereyemwo ariko rurabihakana. Ni nkuru ya Norisi Ndowimana.
Uko niko biba bimeze y'abacungera iryo shamba cimeza bakomye bariko barajyaguramo indimo ku mahektare arenga 10 kari gafise akarere bitirira ibikokokoko. Ubu kabonekamo imirimo itandukanye bitoroshe guharurira uburinganire, gacunzwe n'abakozi batarenga 5 nk'uko twabyiboneye. Aba bashikiriza ko basa n'abarengewe. Prosperine Rukundo n'umwe muri bo.
Ubu umuntu yahora afite hira caza kayere yitirira tugiye gukorera mukagwema tukamara yindwe usanga baje inonaho badutse barimo bagaca bateragira mu ijoro ugasanga saa 11 hageze sizere baguye n'ukugurisha baragurisha.
Abanyagihugu bakorera aho bo bemeza ko batarota baheba amatongo bafitiye mu rukoko kubera izimbo.
Papa wanje yapfuye avuga kare havukira none umunsi habaye muri parke gute kandi papa yaravuke mama kavukira parke yavutse abene gihugu ariyo baba muri 82 abene gihugu babayo muri 50 none umunsi parke ciruta abene gihugu bahavukiye.
Asha twebwe n'impapuro hari habazifite zemeza ko ari wapi
wo tureka tukarima uwo mwaka tugakuramwe ivyacu hama mwakuza twege tugashikiriza abahaduhaye.
Hari nabandi bemeza ko nyabuna babangamiye ugo ruhongore kama atari abantu babayabaye kubwo imitahe ikoreshwa mu ndimo zihari, ariko kwibaza uruhara rw'abajejwe intwaro ibyo musitaneri wa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza karere ico gice kibangamiye giherereyemo yamirira kure. Leopold Ndayisaba ahubwo babibutsa ko bariko barahendwa anabavunira kagohe
abantu batanga itongo bazukora mukuru igihugu turazukora mushanjajejwe by'amatongo imbari bura matagwa hayitongo baguhenze nimari musari hazo baguhenze nimari shavudo zona zo baguhenze hari umukuru mutuma zo baguhenze mbura nke karabanya Bujumbura sinzi cyangwa bafise amahera atabagoye kurondera cyashaka kuza ngo gukota mugatwe turabahanura ntihagire umuntu ahendwa ngo aje konona ibidukikije.
Gushika uyu miryango ihanganye n'ikigo ca leta kijije ukingira ibidukikije kubera ibikorwa bibera mu gace karimwe bikokokoko mu ruhongore kama wa Rusizi iharugwa mu 2000 ababikora kwa matohoza nabo baharura igice kimaze kwigarurwa n'abantu mu mahektare ashika 5000 kuyababa 11 guruhongore rwahabwa mu 2011 hagisohoka ibwirizwa rishinga imibe z'uturere dukingiwe mu Burundi. Mu ngingo yaryo ya gatandatu iryo bwirizwa rivuga ko ibikorwa bihemerewe ari bijanye n'umutekano w'abanyagihugu hamwe n'ibitunganywa ku neza ya bose. Ibikorwa by'uburimyi biteye impari mu rukoko ntabyo birekuwe n'imiburi buri ku metero 1000 guhera ahagarukira uburere bukingiwe nk'uko biboneka mu ngingo ya 24 y'iryo bwirizwa.
Norisi Nduwimana urakenuye ishirahamwe twese hamwe dukingira ibidukikije ryo rifise amakenga kwa mugo ruhongore go bandanya guhungabanywa umugambi wo kugwandika mu masezerano mpuzamakungu y'ibibanza vy'iratiro ushobora kutaja mu ngiro. Ino sabanirwa n'inzigo arongoye iryo shirahamwe abona ko abajeje intwaro buhagarika ibikorwa biriko birangurirwa muri iryo shamba. Tumukurikire.
Kuba iryo shamba riri hajye ndetse ririko rirasaba iguru uhusha kugira ngo ryandikwe mu masezerano mpuzamakungu y'ibibanza vy'iratiro Convention Mondial de Patrimoine. Aho naho kugira ngo basabe ugo ruhusha basabe iryo yandikwa gico kibanza muri ayo masezerano ni kugira ngo kiya kibanza gikomeze gukora ivyiza cyari gisabye kiko kirakora nko kwakira abashakashatsi bavuye ku bindi migabane baje kuraba rujya rukoko kugira ko ivyigwa no kugira ivyigwa ku bindi binyabuzima biri hajya bisunze ingingo zibiri kuko kugira ngo bandike ibyo bibanza muri ayo masezerano bisunga ibyisungwa 10 hanyuma twebwe kugira ngo basabe bisunze bibiri icisungwa kigira 9 n'icisungwa kigira 7 uravye rero ivyo bisunze kugira ngo basabe kuko ntibaraheza kwandika ugo ruhongore kuri ugo rutonde bandika ivyo bindi turabona ko ugo ruhongore ruzava batagwandika kuko ibyo twisunze kugira ngo turusabire kwandika nk'igihugu biriko biratose karacana rero tugira tuti ivyo kokogwa abajeje intwaro ni badufasha ubwa mbere kuko abantu bose bariko bararimayo nitwovuga yuko abajeje intwaro batabazi kuko hajya rujya rukokoruri harazwe n'igihugu ko hatwagwa mu ikomine ya Gihanga hagatwagwa muri zone ya Buringa ikindi gice gishagitwagwa muri zone ya Gatumba iri mu ntara ya Bujumbura bita Bujumbura rira kuko mu bibanza igihugu cyari gisigaranye cyarata makungu kya kibanza carimo hanyuma gutakaza rujya rukoko nubabwira ko numwiraburu zo gushika igihugu
Hagataho ubuyobozi bw'amashamba mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibidukikije buvuga ko hari umugambi wo gukingira impongore za Kibira na Rusizi Samuel Nibitanga aburamutswa avuga ko hari umugambi wo kubonesha imbibe z'izo mpongore ariko kandi ko hari n'amategeko akingira ibinyabuzima biba muri izo mpongore tumukurikire
bwa mbere na mbere nuko hari amategeko kwisunga mu gukingira izo binyabuzima ayo mategeko rero aradufasha mu gihe hari wayarenze dushobore kumuhana twisunze ayo mategeko hanyuma rero ibindi twavuga biriko birakogwa nuko nka nk'uruhongore kama gwa Rusizi cyo kimwe n'uruhongore kama gwa Kibira hari ikogwa kiriko kirakogwa cyo kubonesha imbibe zigize izo mpongore kama aho mbere tuzoshinga n'amaborne ibyo rero bikazofasha kugira abakozi bacu bashobore kumenya neza aho bahera kugira bakingire by'ukuri guko aheshi usanga haraba abinjiyemo indani kuharima ubwacu usanga amwe binje kurima bidaciye mu mategeko ugacu usanga bari mu bahungabanya na bwa buzima bwa bya bikoko mbere ugasanga bikize mu kiza bagiye kurima kumbe bagiye gukora rwa ruhegira ubujijwe
Radio Indundi Culture
Hadiyo indundi ikitira makuru ya telabandanya bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cha Bujumbura ubabwirizwa kunywesha ibitoro harinze gukoreshwa ubuhinga bwa none bita igitoro pass buri mu matelefone ngendanwa bari doga kubwo buhinga bushasha buri ko buratera ingorane hari abavuga ko buhagarara bigatuma bate bakuronswa ivyo bitoro basaba ko umuti w'ibitoro woboneka mu gihugu kugira bave muri izo ngorane ni mu gihe ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanga nguvu bwaheruka guhamagarira abagira ingorane kuri ubwo buhinga kwitura ibiro bijejwe ico gikorwa Claire ya Kankundiye
Mastasi yatanga ibitoro amwamwe yo mu gisagara cha Bujumbura bamwe mu basanzwe bagendesha imiduga bamaze kuronka ibitoro bakoresheje ubuhinga bushasha bwo gutanga ibitoro bwitwa igitoro pass bemera ko vyagenze neza barashobora kuronka ibitoro
bari baduhaye application pass igitoro ubu tujye ku mastasi tujye kunwa igitoro udafite iyi application pass igitoro ntibishobora kunda yuko ushobora kuronka igitoro
mastasi yo usanga hari abakozi bishira hamwe sopebu bariko barafasha abatwara imiduga koresha ubwo buhinga kugira baronke ibitoro ariko bamwe mu basanzwe bagendesha iyo miduga banegura ko hari aho ubwo buhinga budakora neza
bibaza ko ari ubuhinga bw'ibirere n'amakonegisi kubera abantu ari benshi ari ubwa mbere ngira ngo batarabisha no muri system tubona biguma bizunguruka bigenda bashatubwira irumva hari habarindiriye ko bizokunda bibaza ko ari mu buhinga bw'ivyuma ribongera bo bafite ikibazo bajejwe kubitunganya ubwo hari abo bikunda n'abo bitarakunda
abo twaganiriye basaba ko ibitoro vyoboneka henshi hashoboka
ko gusa essence yoboneka ngira ngo imaze kuboneka akaboneka essence kuri station Zijenga tufate nga mirongi biringa mu gisagara tungira ngo gogabanuka
Twakuye umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Sopebu yavuze ko azogica ashikirije hanyuma ariko mu kiganiro cyo bavugizi b'ubushikiranganje butandukanye n'inzego za leta hamwe n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu kwezi kwa gitugutu uyu mwaka inosongira kwishaka umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amasoko ntanga nguvu yavuze ko mu gihe hoba hari kibazo abo bagendesha imiduga bashobora kwitura ishyirahamwe Sopebu
Mugi yagize ikibazo ari nimero twashizeho kugira zibafashe kuba umuntu wese ari
akariyandikisha bishitse telefone yiwe igapfa canke bakayimwiba mu kigo Sopebu turafise ugwego ruzuguma rizakurikirana abantu bazoba bari kuri muri informatique twese tuzatubibona byose bizoba bihari no kuvuga duca yishikira ku kigo Sopebu bamuhe ako kabanga kiwe akagumana
ubuhinga igitoropas ufasha gukurikirana neza itangwa ry'ibitoro ubwo buhinga bukoreshwa mu matelefone ngendanwa y'abatwara ingendeshwa zitandukanye ubutanga igitoro kuri stasiyo akaba banza kuraba ko uje kunwesha abifitiye uburenganzira ko ataranwesha ngarenzi gitigiri cy'igitoro arekuriwe
bamwe mu bakoreshi barabara riva muri zone Kinama gerekeza muri zone Mubone na Maramvya muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura barashima ibikorwa byo gusanura iryo barabara haraheze ikiringo cy'umwaka aho banyagihugu ariko bamenyesha ko hari bice by'iryo barabara bitoroha gucamo igihe imvura iguye ibarabara ryaheruka gusanurwa n'ikigo cy'igihugu kijeje gutunganya uburaro bwiza aho banyagihugu basaba ico kigo gukora iryo barabara mu buryo bugezweho ido nido na Olivier Kwizera
ni barabara rifise metero nka 10 zo mu bwaguke ni barabara urigeze mubona uruja n'uruza rw'imiduga amapikipiki ka n'amakingi Iryo barabara riheruka gusanurwa bamwe mu bahaca barashima ibikorwa byaranguwe ariko bakavuga ko hari bice bigora gucamo igihe cy'imvura
ni cyiza mu gahe imvura ikuye vremarira jamu byondo rigashaya kimwe gusara mu bice bimeze neza ibindi bimwe bimeze nabi
aya mu barabya ho ryari ibara kubuharashashe turashima cyane
turabishima mu gihe imvura iguye cyaba nabi gose
yaba nabi gute
aratera ugondo gwishi
abo banyagihugu berekana ko bakoresha umwanya munini mbere n'ivyuma byabo bikahononekarira
biradutwara umwanya kuko tugenda turanyerera nkatwe tugenda turasunika imizigo tw'inamaguru turashobora kunyerera tukagira n'ikibatsi
nk'ikinga cacisha pembe n'agaterura hariho nk'amiduga rya mitomito ntisubira no kuhaca amamotine nuko nyene
bamwe mu bahaca twayaze babona ko iryo barabara ryose anuga mu buryo bugezweho ku neza y'igihugu
twasaba nyene ko boridukorera bakarisubiramo bakarisukura bakarigira neza bishobose bakadushiramo n'ikaburimbe
musaba yuko boridukorera mu buryo bwa kijambere twoshimira Imana
tubajije ubuyobozi bw'ikigo bujeje gutunganya uburaro bw'abanyagihugu bwatumenyesheje ko buzoge cyo bivuze ko makoro yaciyo hanyuma ibarabara rihuza amazone ya Mubone na Maramvya zire muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura rivuye muri zone Kinama mu gisagara cha Bujumbura ryaheruka gusanurwa n'ikigo cy'igihugu kijeje gutunganya uburaro haraheze ikiringo cy'umwaka amakuru dukura mu banyagihugu baho yemeza ko iryo barabara ribafitiye akamaro kanini nk'imigenderanire hagati y'abanyagihugu baba muri ayo mazone
Olivier Kwizera urakenuye bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Kayanza bavuga ko bamaze gutahura umugambi w'irondoka ijanye n'amagara meza ariko ibitigiri by'abantu bakoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro ngo biracari bito muri iyo ntara bishikirizwa n'ibiro bijejwe amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza ni mu gihe mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka turimo abantu bagera ku bice 25% kwijana aribo bamenyekanye ko bakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari Vianne Ndikumana amagara bubakanye kuje inama y'ingene botunganya irondoka ijanye n'amagara meza mu Kayanza twakura Jean Nahimana
Bamwe munyagihugu twayaze kuri uwa kane duhuriye mu gisagara cya Kayanza bamenyesha ko amaze gutegera akamaro ko kuvyara ku rugero nk'uko leta idahengeshanya kubibahimiriza bavuga ko ingaruka zikurikizwa ry'uwo mugambi ari uko bituma umukenyezi n'ibibondo bagira amagara meza bagafungura neza abana bakajanwa ku ishure kandi ngo niterambere mu miryango rikiyongera ariko baremera ko hakiri hagahaze ku kijyanye no kwifungisha burundu na cyane cyane ku bagabo ngaho bagasaba abjejwe amagara y'abantu kubandanya bigisha kugira ngo abagabo bashobore gutaha ora neza ubwo buryo nubwo biruko ibiro by'ubuvuzi mu ntara Kayanza yemenyesha ko ibitegira ivyo abaja ku buryo gutandukanya imvyaro bikiri bito cyane ni mu gihe mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka turi mu 2024 igitegiri cy'abagiye ku buryo mu ntara yose bari abantu 25 n'ibicicenda kwijana mu turere dutatu tw'ubuvuzi tugize iyo ntara yose akazi ubwa mbere ni Kayanza ku bantu 32 n'ibice 2 kwijana akagira gatatu kakaba ari Musema ku bantu 22 n'igice kimwe kwijana ni mu gihe mu mezi atandatu ya nyuma nayo yo y'umwaka heze w'2023 abantu 33% aribo bari bagiye ku buryo akarere ka Musema akaba kaharugwamwo abantu bagiye ku buryo 42.2% gahombo kakaza ubwira gatatu ku bantu 16.2% kuri ivyo Vianney Ndikumana umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari w'iyo ntara agahamagarira abubakanye kuje inama y'ukugene botunganya ivyo kuvyara ku rugero bakegera abajejwe amagara y'abantu bakabifashamwo ivyo rero ngo vyogira ingaruka nziza zitari nke mu bisata bitari bike vy'igihugu nkisha amagara y'abantu imibano n'ubutunzi mukayanza Jane Himana kuri radio Indundi Culture
Jana Himana urakenuye ihiganwa ry'urukino rwo kunagana bitari ta societe ryari guhuza ibihugu bitatu Uburundi Rwanda na Uganda cyari kubera mu Burundi rerutse gusiba gushika n'ubu nta uramenya aho rizobera umukuru w'ishira hamwe y'ugo rukino mu Burundi ibyo abona karagahombo ku ruhande rw'u Burundi abanonotsi bari bateguwe Elia Nibizi asigura kwiryo higanwa ryasivye kubera u Burundi budahuje itunganywa ry'ivyigwa mu mashure n'ivyo bihugu arico gituma abanyeshure bari kwitabira iryo higanwa bataronkera umwanya rimwe uwo muyobozi yamara amenyesha ko umwumvikano uri kuraba hagati y'ivyo bihugu tumukurikire
harabaye kutahuza ubwa mbere ku kiranga misi cigihe iryo higanwa ryobera hagati y'ibihugu y'u Burundi Rwanda n'Uganda kuko byari higanwa ry'abana bakiri batoyi bafite imyaka 13-14 nabo usanga ababara abanyeshuri kugira rero muhurize igihe baba bari disponible batari ku ishuri biragoye nk'Uganda ibihe by'amashuri bidahura mugabo hanini nibaza ko iyindi mvo yoba yavuye bwo nyene cyari ko kirafata mu mugongo Centre Olympique Africa kuko gushika ubu twagumye turindira yuko bafata ingingo batubwire bati iyo competition kinik kuko hari hategeje competition hamwe ni cyo kwita cadre d'entraînement ngo gushika n'ubu ntacho barabivuga ko ngo batumenyeshe igihe iyo competition yobe na gahombo d'abord kuri federation kuko abo ba jeune bari gushobora kwipima nabandi ba jeune bo mu karere rero no gahombo kuri no atari kuri twebwe gusa nka federation ni na gahombo ku gihugu ibiganiro biri hagati y'abajejwe ibigo Centre Olympique Africa mugabo igihe twaherukanira kuvugana nabo yuko atagishasha baramubwira twe rero tukoma tumibutsa
Nino kuri yo nkuru tugarukije kwa no makuru yacu nkengurukire mwese mwari muduteza abiri yakoze Matiyo habona Yesu yatumye mvuga mukanyumva Kristo Yezu Harimana yabashikira ndabifurije kubanda nyamugira ibihe byiza murakoze